Imwumva ni Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Rwanda mutwumvira kuri FM 88.3 ya Radio Inshuti ya Bose no kuri FM 104.3 Ijwi rya Amerika. Naho mu Burundi turi ku mirongo migufi kuri metero 25, 31 na metero 41. Mu karere ka Kisoro muri Uganda mudukurikira kuri FM 88.9 ya Radio Ijwi riyobora. Hano Washington DC muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri kumwe nanjye Eugene Mukankusi. Ndabasuhuza mwese kandi mbaha ikaze mu makuru yacu ya mu gitondo, amakuru tubategura tukanabagezaho turi mu ngo zacu kubera ingamba zo gukumira icyorezo cya virusi ya corona. Ikaze mwese mu biganiro bya radio yacu. Mwe mutangira kugira igitinde kandi ikintu cyo kwitabaza
abantu. Mwegera ubutungane, ubushikiranganji bw'ubutungane.
Uri ni iteka ryo kumenya ibintu by'ubuzima. Kuno mu gitondo cy'5 mu rwego rwo koroshya ingamba z'ibihe bya COVID-19. Muri Kongo icyiciro cya gatatu cy'impunzi z'Abarundi bari batahutse mu gihugu cyabo. Naho muri Amerika hasigaye iminsi 5 gusa ngo amatora ya perezida akorwe mu gihugu hose. Izi nkuru hamwe n'izindi twabateguriye turazibagezaho ku buryo burambuye mu kanya. Ntimujye kure ya radio yanjye. Ikari kumbere yaho tubanze tubagezeho amakuru avugwa hirya no hino ku isi twateguriye kandi tugiye kugezwaho na Aloyizi Bigirimana. Aloyizi, waramutse neza.
Waramutse Eugene. Tugayahera ku matora yaha muri Leta z'Ubumwe za Amerika. Perezida Donald Trump yabwiye abamenyeshamakuru ejo ku munsi wa gatatu ko ibiharuro by'amajwi mu mareta akomeye barwaniramwo gutsindamwo amajwi menshi ari byiza kuruta ibitangazwa n'ibigo cyangwa ibinyamakuru bivuga ko aza inyuma ya Joe Biden. Yabivugiye i Las Vegas muri Nevada mbere yuko aja muri Arizona kubandanya imyiyamamazo. Bimugihe hasigaye iminsi 5 imbere yuko itariki y'amatora yo ku itariki 3 z'ukwezi kuza kwa 11 ishika. Ibiharuro byo ku rwego rw'igihugu bitangwa byerekana ko Joe Biden aza imbere ya Perezida Trump ku bice 7/8. Ku bw'ibyo bigo, Trump ari inyuma ya Biden mu mareta ya Michigan, Pennsylvania na Wisconsin, mu gihe abo bakandida bari 2-2 mu mareta ya Florida na Carolina y'uburaruko. Abanyamerika bifuza gutora kare barabandanya gutora kugira birinde umurundano ku munsi w'amatora no kwirinda ikiza cya COVID-19. Abashika hafi imiliyoni 75 baza baramaze gutora mu gihe hasigaye iminsi 5 ngo uwo munsi w'amatora nyezina ushike. Abahinga mu by'amatora bavuga ko aya matora ashobora kuzokwitabwa n'Abanyamerika benshi kuva mu 1998, aho 65% by'abari bemerewe gutora icyo gihe batoye. Muri Afrika, Perezida wa Senegal Macky Sall ejo kwa gatatu yarasheshe leta yose y'abashikiranganji 32 inyuma y'amezi 18 bari bayimazemo. Umuvugizi wa Perezida Abdou Latif Coulibaly yavuze ko Perezida Sall yasinye itegeko ribahagarika, ariko imvo yabimutumye cyangwa igihe hazoshingwa iyindi leta nshyashya ntibyatangajwe. Perezida wa Algeria Abdelmadjid Tebboune ari mu bitaro bya gisirikare inyuma y'aho amenyekanye ko yanduye COVID-19. Perezida agiye mu bitaro mu gihe asigaye iminsi mike ngo igihugu gitunganye referendumu ku itariki ya mbere ukwezi kw'11 ishobora kuzomuha ububasha bukomeye. Perezida Abdelmadjid Tebboune yinjiye ibitaro ku munsi wa kabiri amaze iminsi hanuganurwa ko yanduye uwo mugera. Igihugu cya Zimbabwe cyarateguye integuro y'itegeko rishobora kuzohana abanyagihugu batanga amakuru adakwiye guhabwa amareta y'abanyamahanga. Iyo integuro y'itegeko yemejwe n'ubushikiranganji bubijejwe ku munsi wa kabiri inyuma yo kuvuga ko ritazobuza abanyagihugu gukorana n'abanyamahanga mu bikorwa byabo bya minsi yose. Umushikiranganji wo kumenyesha amakuru Monica Mutsvangwa yavuze ko abo iryo tegeko rizohana abanyagihugu canke imigwi y'abantu bakorana na mareta y'abanyamahanga adacana uwaka na Zimbabwe. Leta ya Zimbabwe yagiriza abanyamahanga gushyira abanyagihugu mu mibabaro no mu bukene no guhungabanya inyungu z'igihugu.
Aloyizi Bigirimana, urakoze kutugezaho aya makuru. Nchuti banywanyi imwumva na Radio ya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Dukomeze noneho mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ministeri y'ubutabera y'u Burundi yarayitangije ku mugaragaro gahunda yo kurangiza imanza zatinze no gushyira mu bikorwa izaciwe ariko ntizishyirwe mu ngiro. Iyo ministeri imenyesha ko iyo gahunda izamara ukwezi kose ikorerwa mu ntara zose z'igihugu. Amashyirahamwe yigenga aharanira uburenganzira bw'abafunze asaba iyo ministeri ko yarekura abagororwa barangije ibihano byabo ariko benshi bakaguma mu magereza atandukanye y'igihugu. Inkuru migezwaho n'umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika Pierre Claver Nyonkuru uri Kigali mu Rwanda.
Yisekeze ubushikiranganje bw'ubutungane bwise iryo gutunganiriza barenganijwe ryatanguye kuri uyu wa gatatu rizobera mu ntara zose z'igihugu. Umushikiranganje w'ubutungane Janine Nibizi yaritangurije icese ku mugwa mukuru w'ubutunzi I Bujumbura kuri uyu wa gatatu rikaba rizomara ukwezi kose nk'uko yabivuze. Muri icyo kiringo abacamanza n'abashikirizamanza bazokwishikira ku rubuga ahari amatati canke mu mabohero atandukanye kugira ngo bumvirize abegwa n'amadosiye azobariko arasubirwamo nkuko ubwo bushikiranganje bubivuga. Ikindi nuko abacamanza bazokwakira inzandiko nshasha muri dosiye kanaka canke ivyabona bishobora gutuma igihano cafashwe gihinduka canke urubanza rugasubirwamo rwose. Umushikiranganje w'ubutungane arizeza ko imanza zitari nke zatevye zizokugwa mu nzira.
Mu ntumbero yo gufasha abenegihugu kwegera ubutungane, ubushikiranganji bw'ubutungane buri n'iteka ryo kumenyesha abenegihugu bose babwituye basaba isubirwamo canke ifutwa ry'imanza z'amatati isekeza ryo kumviriza no gutunganiriza abegwa n'izo manza bose. Ubushikiranganji bw'ubutungane usavye abajejwe ico gikorwa kukirangurana umwete n'ubwira, ugahamagarira abegwa n'izo manza bose kwitabira iryo sekeza no korohereza abazoba bariko barabatunganiriza. Usavye abajejwe intwaro kuzofasha kugira ngo iryo sekeza rizogende neza. Ni harambe ubutungane kuri bose.
Iryo sekeza rimaze gutanguzwa icetse amashyirahamwe yigenga yitaho ineza y'abanyororo n'agateka kazi na muntu yagize icyo arivuga ko. Rimwe muri ayo mashyirahamwe akate Burundi ishyirahamwe Rukristu rigwanya ihohoterwa rya kiremwa muntu rirashimishwa n'iryo sekeza. Jean Claude Ntiburumunsi ajejwe igisata c'amategeko muri akate Burundi yabwiye Ijwi ry'Amerika ko ari igikorwa kije hageze kandi kirindiranywe igishika cinshi n'abituye ubutungane ariko bataratunganirizwa.
Turashima isekeza umushikiranganji w'ubutungane yatanguje yuko imanza z'abasavye ko imanza zabo zosubirwamwo biciye mu bushikiranganji ibyo bita revizio ko zikura mu nzira amadosiye baba bafise kandi turazi ko atari make kuko ubwo buryo bwirukira abantu batari bake kandi imanza ugasanga zirateba cyane mu bushikiranganji. Turamaze kubona ko uyu mushikiranganji afise yerekana ko afise umwete mu gukora mu magishikira amabanga yaciye atangura guhimiriza abacamanza ko bonyarutsa cyane cyane ku bacamanza bafise amadosiye y'imanza z'ibyaha kugira ngo abanyororo babacire imanza n'ingoga ari abashobora gukwezwa bezwe ari ashobora kuronka ikigongo cy'umukuru w'igihugu canke abaheraheza iminyororo kugira ngo abanyororo bagabanuke cyane mu mabohero na burya bigaragara ko yarengewe.
Naho biri uko ayo mashyirahamwe abona ko hari umugwi w'abanyororo usa n'uwibagiwe. Atanga akarorero k'abanyororo barenga 70 bafungiwe ibyaha bya politike bahawe ikigongo cy'umukuru w'igihugu canke barangije ibihano byabo ariko bakaba bamaze umwaka urenga batararekugwa. Asaba ko nabo batokwibagirwa muri iryo sekeza.
Aho bari guhera ko si bo bariko barashyira imbere kuko hari abadasaba yuko izo manza zobanza gusubizwa mu buryo gusubiramo canke mwiyungururizo mu gihe baba arejejwe n'ubutungane canke barahejeje iminyororo yabo abo bateza guca basohoka twovuga nk'abakurikiranwa ku byaha bifitanye isano na politiki hari abanyororo benshi bamaze igihe kinini barunguruje imanza zabo ariko gushika n'ubu boneka yuko amasezerano atari karabitaho nico gihe habijya himirizwa ry'abaherahereza imanza bafise abonye ugasanga ntibagiyemo aho rero ntituvuze abejejwe n'ubutungane abahejeje iminyororo yabo n'ubu bakiri mu mabohero atandukanye mu gihugu nagerageze atunganiriza abanyororo bariko bararenganywa
ubushikiranganje bw'ubutungane burahumuriza ayo mashirahamwe ko ab'imanza zabo zatevye bazorenganurwa mu kiringo c'ukwezi gyosekeza arizo mara Pierre Claver Niyonkuru Kigali kubwijwe ry'Amerika.
Icyiciro cya gatatu cy'impunzi z'Abarundi 296 bari mu nkambi ya Kavimvira mu ntara ya Kivu y'Epfo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bari batahutse basubira mu gihugu cyabo. Bamwe mu basigaye mu nkambi nabo barifuza gutaha vuba kugira ngo abana babo bajye mu mashuri. Inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika Vedaste Ngabo uri Uvira.
Bishimye cyane nari maze umwaka n'amezi atanu muri rupango mu Kavimvira ako no munsi ngiye na dosiye yanjye yubuka gusura mu gihe cyanjye cy'amavuko mu mwaka n'amezi ngiye maze ngahanya maze ubona ibyago byinshi cyane ndagwara nkajya kwa muganga ntako zishobora guhana ngiye kwa muganga niba ntuye kwa muganga maze imiti tambure tameze neza cyane imbere zakaye ntakize ndishimye ndakine gose kwa nifuje nisome mu gihe cy'amavuko kandi niba kandi maze imiti n'aho nyamwe cy'amavuko vraiment ababyeyi banje bari Burundi ntibazi ko mpaye nuko ntagihari n'ino muri abatelefoni ari mfise n'ubu ntibazi ko ngiye mu Burundi bazakumana gusanjitse ngitse muhira ariko nagiye ngo ntashye muhira vyo ndarira nani basigaye ngamuka Kavimvira cyane bavize ingora nimutagiye kungana ariko barabandika ngamuka Kavimvira ndetse n'amafaranga ngamuka Kavimvira ntibakwandika uco mubwire umurevi cyo gira umurevi n'amafaranga ngamuka Kavimvira yirwa mu igaraviye yirwa ajya kurimirana yagenda gusega mu mihana y'abakongomani abakongomani bakadutuka bakagira gute mu Burundi mwahunze ubundi muvi mwobe muza kwandika muri Kongo n'ukuri ninjye ateza ngaha anya mu Kavimvira zirarenze nemwe ubukoko bungeke guzi ubukoko niwora nabo bugari bwobwo burarura niwora bakabiza
kuba mvuye nga ni nk'imana yonye nibikoze cyose nabikoze ko nabagenzi banje baracamerewe nabi nyuma nayimbayeho nabi nayimbayeho nabi ku buzima bwo kukuma nza kwikora amagaraviye ubuzima bwo kujya mu murima kugirane ariho nk'abamwe bamwe tutamenyereye kuvunika cyane kugirane ariko n'ubuzima buvunye bagerageze vrema jewe ndagiye ariko naho nsize bene data aho basigaye ni ahantu habi cyane abana barono naho impande y'amasari biki ntibaharinganiza kuvugwa ntibabavura kira kintu cyose umva ntibabaraba indya zo babagaburira ni nk'ingurube
icyo nishimye kusubira mu iwacu mu gihugu kwanza ni imyaka myinshi navukiye hanze y'igihugu numvise kushima kusubira iwacu mu Burundi iyo bavyeyi banje bavuze kwa hiyo nishimye cyane kubona ko nabo basigaye ngaha bo batokera baje mu makambi ahubwo botera baje mu gihugu cyabo kuko tuze kubakikia igihugu cyacu cyatwibarisa kuriko kuba ngo uje ku ngo uje mu makambi kandi mu gihugu cyacu cyanyu kiguhamagara si cyiza batujani wacu gusa ni tugire Burundi cyo twifuza hari abatagira aho baba baduhe leta n'umuvyeyi baduhe aho tuba bajye bafise aho baba baduha amabati babasanurire kuko barahangayiza uko imyaka ni nyinshi bari hanze batari mu gihugu
maze umwaka n'amezi ane ndi ngaha abana ntibiga babaye mayibobo abana nta kintu baronka kibafasha nukuguma ngaho gusa bajye ubugari bwa bigore na bwene bwabuze buri mwinyo bakaguma bahara umwana ashobora mu ndwi akagenda kwa muganga inshuro zine ugenda uvayo ntacure nkuri bubahe bakuririrako ibadutabare natwe badukure ngaho turarushe vrema turarushe badutabare natwe dusubire mu gihugu cyacu cyatwibarutse dusangira n'agahiye turi mu Burundi aba basubire ku mashuri bo kaza kaje kwera ndabona jewe sinize ngwa ngune amakambi nta kintu ubimarira ariko nanje niya ajya ishuri harezo nabazo babo ntakagitari ibitabare badukure ngaho turarushe bado bamwe
ibwo bari basubiye mu Burundi na cyane cyane twumvise akamo k'umukuru wacu w'igihugu cy'u Burundi yaduhamagaye ngo dusubire mu gihugu cyacu
nko muri Kongo turahabangamiwe cyane urabye nko ngaha muri Kongo turazinduka turi ngaha kwirigara
urumuntu w'umugabo ufite abantu mu ngabo kuri abantu byo kuri urumuntu kuri yo dufose ngo 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 ngo
Je navuye mu rusenda ndahamaze imyaka ine twariyandikije mu rusenda kugira dutahe byaranze cyo duhitamwo kugira tuzabize ndangara mu cyangwa
Mu Rwanda guherejo kuwa gatatu insengero kiriziya n'imisigiti byemerewe kwakira ibitotsi COVID-19 mu gihugu inkuru imenyamakuru ijwi ry'Amerika uri Kigali mu Rwanda Asumuta Kabuye
Inama y'abaminisitiri yateranye kuri wa kabiri yobowe na Perezida Paul Kagame muri Village Urugwiro yongeye gusuzuma ingamba zo gukumira ikwirakwiza ry'icyorezo cya COVID-19 zaherwaga kwemezwa mu nama yayo yo ku itariki ya 12 z'uku kwezi kwa 10 imwe mu myanzuro yavuye muri iyi nama ni yongera umubare w'abaherekeza ababo bitabye Imana yaba mu bikorwa byo gushyingura cyangwa se ibyo kubasabira mu nsengero iyi yari isanzwe ari imbogamizi ikomeye kubitabiraga uyu muhango babangamirwaga n'imibare isabwa kwirimbi kuko amabwiriza ya mbere yasabaga abantu bajya gushyingura ko batagomba kurenza 30 ubu bakaba babaye 75
urumva akenshi bavumva bitatomba bazava ngo hari kuza abantu benshi ukumva nyine bafitagenda ko kudaherekeza
uwo w'abanyarwanda abantu iyo umuntu yapfushaga aratabarwa urupfu ni ibintu biba bidasanzwe kubyubahiriza mu gihe nk'iki nabyo biraguye bakwibaza uti se mu muco w'abanyarwanda ntamutabaye nanjye ntibyamubayeho nanjye ejo bizambaho ni ngombwa kandi ni ukugurizanya kuko ari umuco wacu w'abanyarwanda wo gutabarana wo gufashanya mu gihe nk'iki
iyi nama kandi yongereye umubare w'abitabiri ibikorwa byo gusezerana no kwiyakira uva kuri 30 nawe ugera kuri 75 mu zindi ngamba nshya zafashwe ubu noneho abitabiri insengero bemerewe gusenga kugeza ku gipimo cya 50% by'ubushobozi bwabo zakira abayobozi b'amadini anyuranye bemeza ko iki cyemezo kije kubatura umutwaro bahoranaga wo guhitamo uza gusenga n'uwangiwe Padiri mukuru wa paruwasi Regina Patrice ya Remera ntagungira Jean Bosco yabibwira Ijwi rya Amerika
Yose tasikamiri kuri ndo 300 muri kiziya yakira abantu hafi 300 urumva ko ari 10% urumva ko tuzagenda kuri abantu 1200 na 300 hafi na 500 urumva rero ko bizahindura ibintu rwose cyane kugira ngo batanagira n'ipfunwe nababwiraga ati mufate nk'aho tutaratangira gusenga abantu baturutse hirya no hino abenshi ni abasezeraga hano rwose ku kibuga cya kiliziya baba batonze umurongo kera yakuzura abandi 300 bakuzura bazakabaho musubire mu rugo mukurikira imisa kuri televiziyo no kuri radiyo mariya abenshi batahaga rwose iki ni icyemezo rwose kidushimishije cyane kandi dushimira guverinoma y'u Rwanda kuko umuntu arabona ko hari ikintu gitangiye gufunguka
gusaranganya abaza gusenga n'abasubira mu rugo ntibyagoraga bo muri kiliziya gatulika gusa kuko no mu idini ya Isilamu mu Rwanda umujyanama w'umufti w'u Rwanda Sheikh Suleiman Barushimana yabwira Ijwi rya Amerika ko umubare wa 50% uzajya wakirwa mu nsengero zabo uzongera abitabiraga kwinjira mu musigiti
ubu rero aho twumviye ko bongeye noneho kongera koroshya bakavuga bati noneho bya 50% byadushimishije kurushaho hariya ku musigiti wo mu mujyi mu by'ukuri mbere ibihe bya covid bitari byaza washoboraga kwakira abantu bagera barenga 500 niba batwemereye noneho 50% ntabwo ubwo ni ukuvuga ngo ntabwo tuzajya munsi ya 150 twari dufite ikibazo cy'uko bazaga ari na benshi imibare yarenga tukavuga tuti huzuye bagasubirayo batishimye ariko noneho ubu ngubu ba bandi basubiragayo tuyibwira ko nta kibazo bazagira ubwo ni kimwe mu bimenyetso byerekana yuko abayisilamu bo mu Rwanda turimo turabyitwaramo neza ubwo Imana dusaba iratwumva abasenga bose ubwo barabibona ni umusaruro kandi ngo niba turimo dusenga bikagera biba byiza
ibyo ni kimwe mu cyo tugomba kubabwira ngo dukomereze aho noneho mu minsi ikurikira ahubwo tuzabijana ku ijana.
Inama y'abaminisitiri kandi yemeje ko ibikorwa by'imikino y'amahirwe bizafungura mu byiciro nyuma yo kubahiriza ingamba zo kwirinda COVID-19. Amabwiriza arambuye kuri iyi ngingo akazatangwa na Minisiteri y'Ubucuruzi n'Inganda. Iyi nama kandi yemeje ko ingamba zisanzweho zizakomeza gukurikizwa, harimo kuba ingendo zibujijwe guhera saa yine z'ijoro kugera isaa kumi za mu gitondo. Izi ingamba zizongera kuvugururwa nyuma y'iminsi 15 hashingiwe ku isesengurwa ry'inzego z'ubuzima. Kugeza ubu ingamba zari zarafashwe mu kwirinda icyorezo cya COVID-19 zirimo kugenda zoroshywa mu gihugu, gusa nta kinzego zibishinzwe zari zavuga ku mpamvu yabyo. Ariko imibare igenda itangazwa na Minisiteri y'Ubuzima buri munsi igaragaza ko abandura COVID-19 bagabanutse mu buryo bugaragara, ndetse umubare w'abayikira ukagenda wiyongera. Kugeza mu Rwanda hamaze gufatwa ibipimo bya virusi ya corona 550,000 n'abantu 532 byasanzwemo abantu 584 bayanduye. Muri bo 4,851 barakize na 198 baracyitabwaho mu gihe icyorezo kimaze guhitana 35. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Umunyeshuri w'Umurundi wigaga mu gihugu cy'u Burusiya, Jolivier Makoroka, yiciwe muri icyo gihugu n'abantu bikekwa ko ari intagondwa z'inkozi z'ikibi. Umurambo we wabonetse ku cyumweru hafi y'icumbi ry'abanyeshuri bo muri kaminuza yigagamo mu mujyi wa Moscow. Kuva ku wa kane yari yaburiwe irengero. Ambasaderi w'u Burundi i Moscow, Edouard Bizimana, yavuganye na mugenzi wacu Frederic Nkundikije, amubwira aho amaperereza kuri urwo rupfu ageze.
Nagomba imbere ya byose mpoza umuryango wapfuye, nongera mpoza abanyeshuri, mpoza n'abarundi bose baba hano mu Burusiya, kuko ni uruhombo runini cyane. Umwana bamufaye ubuzima akiri muto, kandi igihugu cyari kimuzeye ko byinshi hamwe n'umuryango. Umva rero ibyo bigoye rwose, nanjye nkuserukira igihugu mu bihe bitanyorohera cyane, kuko baguma bambaza bati byagenze gute, nanjye atamakuru menshi mfite, kuko nanjye amakuru ndonka bayahabwa n'abariko bagira amatohoza. Nabo igihe amatohoza akiba nta nkuru nyinshi baguha. Mugabo icyo twabonye ni uko umwana yarishwe kuko yabuze irengero ku wa kane mu masaa moya n'inusu yo ku mugoroba. Hanyuma bararondera ku wa gatandatu kwa mungu mugitondo niho batoye ikiziga, kandi icyo kiziga bashaka gutora hagati muri universite hasi imbere y'uburaro bwiwe. Ibyo rero byaratubabaje, byaraciye intege abantu benshi, abanyeshuri barasira ubwoba. Icyo rero twaciye dukora ni uko twaciye tuja mu byo kubahumuriza no kurondera ingene byabaye, ingene byagenze.
Amakuru ariko atangazwa avuga ko ashobora kuba yagandaguwe n'intagondwa za Rusiya. Ayo makuru niyo amakuru amaze guhabwa n'abapolisi bariko bagira itohoza ifashe gute?
Polisi bamaze kuduha amakuru make gose, kuko nabo bavuga bati bashagira amatohoza. Mugabo ivyo ababivuga ngira ngo bafatiye ku vyandiko bahabonye, hariho igicapo bahacapye. Ababizi rero bavuga yuko ico gicapo ari iyo sanamu, ico gifoto bashakeho ari icyo bamwe bashira aho bitiye umuntu. Abo bantu izo ntagondwa habereye ubwicanyi. Ico rero twarakibonye muri universite, ngira ngo nico bituma abantu baca bavuga ko ari uko byagenze, kuko kandi nibaza yuko icyo umuntu akwiye kumenya ni uko nibaza ko yishwe kubera ari Umurundi, nibaza ko yaguye mu bafi nyine gutyo, wari kuba wari wese bahuye nabo icyo gihe, nibaza ko atari kuhabyuka. Ikibabaje ni uko rero byabereye hagati muri universite, kandi abana bari bazi ko bari bamaze gushika muri universite baba bari mu bigo bya kaminuza, baba bari ahantu hari umutekano. Mugabo urumva nyine byagenze. Hanyuma igikuru ni uko baricuye abategetsi ba hano, abategetsi ba polisi, abagira mankete, abatwara ministere yo hagati mu gihugu, ministere y'ibigendanye n'amakungu. Dusaba yuko ni kuri uwo bwicanyi kotohozwa, hakaba gutohoza bihagije kugira ngo abakozi iryo bara bafashwe kandi bashyikirizwe ubutungane. Aye mu mwaka uheze aho hari umunyeshuri nyine nawe nyine yishwe, mugabo we yishwe kure y'ikigo cya kaminuza ku birometero 100 yagiye kuramutsa umugenzi wiwe. Icyo gihe rero twaragerageje birakugora gose, ariko kugeza n'ubu ntibaraduha icyegeranyo cy'amankete. Ibyo tuguma dusaba, hanyuma
ikintu ambasade ikwiye gukora kugira ngo abanyeshuri cyane cyane babarundi bashaka ko batekewe n'ugwa muri iki gihe muri yo kaminuza ikintu muri kamara kora kugira ngo ibara nk'ibyo ntirisube kugwa n'iki
icyambere twakoze nuko twashye dukoranya abanyeshure turabahumuriza turababwira ko bo gumuya umutima munda yuko tugiye gufatanya barongozi ba hano b'igipolisi bo mu ntaro nabo muri kaminuza kugira ngo umutekano wabo ucungerwe bihagije wongerejwe ico rero baracitabye baracitabiriye abategetsi muri kaminuza twasuye turavugana no munsi w'isara kaminuza n'abamwungereje baratwemera yuko bagiye gukora ibishoboka byose kugira ngo umutekano w'abanyeshure muri mu bigo bya kaminuza yabo wongerezwe bongereze abacungera bongereze y'amakamera afata amasanamu bongereze abajya barondeze n'abapolisi kugira ngo abana bari mu bigo bya kaminuza bumve koko ko bacungerewe bihagije umutekano wabo ucungerewe bihagije
iyo kaminuza yitwa gute iri mu gisagara cya Moscou
iyo kaminuza ni kaminuza yiga bigisha ibintu byo kubaka iri mu gisagara cya Moscou
Oho ba hari abanyeshuri b'abarundi bangahe muri kaminuza igitiri cy'abanyeshuri b'abarundi bari mu gihugu cy'u Rusiya muri iki gihe kingana iki
barashika abanyeshuri biga hano mu Rusiya bose barashika hafi ya 250 baregereza hanyuma muri kaminuza hariyo bashika nka 6 hanyuma nibaza ko ikindi kintu gikuru nashikirije mu ijambo nashikirije uwo munsi nababwiye yuko tubashigikiye igihugu cy'u Burundi kibizeye kandi kizogerageza gukora ibishoboka kugira ngo umutekano wabo ucungerwe bihagije nanze ku giti cyanje nabuze yuko ntazohemuka aho ngeza nzokora ibyo nshoboye kugira ngo abana bacu bige umutima uri mu nda kuko ni abana baciye ubwenge ni abana b'indero banabivuze mu ijambo userukira ibigeste yavuze yuko uwo mwana yari umwana w'indero umwana akora umwana yubaha abandi ko ari uruhombo runini kuri universite no ku Burundi
Ambassador Edouard Bizimana aserukira Burundi i Moscow mu gihugu cy'u Rusiya murakoze cyane rwose ku kanya mu hari radio ijwi rya Amerika kandi turizeye ko ibikorwa murimo byo gutohoza eka no gukorana n'abari ko batohoza ubwo bwicanyi ubishe kizote bakihuta kugira ngo n'imiryango ishobore kuronka amakuru y'imvaho mwakoze cyane
murakoze namwe
Nchuti mwarimu duteza amatwi ahaniho dusoreje amakuru n'ibiganiro byacu byo muri iki gitondo ariko tunabararikira ibindi biganiro byacu bitaha tubibutsa ko tutari bashe kwakira ibitekerezo cyangwa ibibazo byanyu mu kiganiro muri isanga nk'uko byari bisanzwe kubera ko muri iki gihe ibiganiro byacu tubitegura turi mu ngo zacu kubahiriza ingamba zo gukumira icyorezo cya virusi ya corona twizeye ko namwe aho muri mukomeje kuzubahiriza tubashimire rero ko mwahisemo gukurikira radio yanyu ijwi rya Amerika bakoze kandi bagenzi banjye bageze uruhare muri ibiganiro n'abamfashije kubitegura no kubibagezaho ni ibiganiro byari bihagarariwe na Frederic Nkundikije Fatuma Kana na Arimasi nibo bashyize hamwe amajwi kuri mikoro mwari kumwe nanjye Eugenie Mukankusi turasezeye mwese tubifuriza amahoro n'amahirwe muri byose aho muri hose
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.